Iyo mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni Fidel Niyongabo abaramutse. Mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Urakoze Fidel, amakuru abandanya avugwa ni muri Afghanistan. Presidency ya Leta Zunze za Amerika White House yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko batalibani bemeye ko abasivile barengana mu mahoro bakaja ku kibuga c'indege kiri i Kabul ku mugwa mukuru. Ni mu gihe igisirikare cya Amerika categuye indege ku banyamerika n'abanyafganistani bahunga ubutegetsi bw'abatalibani. Umuhanuzi mu by'umutekano mu biro kwa perezida Jake Sullivan yavuze ko Amerika ihagaze ku byo yemerewe n'abatalibani. Sullivan yavuze ko inteko za Amerika zatekanije uburyo bwo kunguruza abandi banyamahanga hamwe n'abanyafganistani bemerewe gukurwa mu gihugu bakajanywa muri Amerika. Amerika yavuze ko hakiri abantu baharurwa mu 11,000 biyita ko ari abanyamerika bakiri muri Afganistani. Umutegetsi mu gisirikare cya Amerika Major General Hank Taylor yavuze ko kuva aho ikibuga cy'indege cyongeye kugururirwa ejo ku munsi wa kabiri, igisirikare cya Amerika kimaze gukura muri Afghanistani abantu hafi 800 barimwo abanyamerika 165 mu ndege indwi. Yavuze ko Amerika itegekanya ko haguruka indege imwe uko isaha iheze kugira hatwagwe abantu bari hagati y'ibihumbi 5 hamwe n'ibihumbi 9 buri munsi. Mu gihe ubutegetsi buhindutse muri Afghanistani bukegukira abatalibani, perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari muri indwi yaragabishije ko urugamba rwo kugwanya iterabwoba rutarangiye ariko rugiye kwimukira ku mugabane wa Afrika. Mu rwandiko yacishije mu kimenyeshamakuru Financial Times cyandikira muri Nigeria ku munsi w'Imana, perezida Buhari yavuze ko Afrika ikeneye imfashanyo zirenze iza gisirikare kugira iterabwoba rituzwe. Ariko perezida Buhari yidogera ibihugu byo mu burengero bw'isi ko byashize ingufu nyinshi mu karere ko mu buseruko bwo hagati no muri Afghanistani bibagira umugabane wa Afrika.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Afrika mu karere k'ibiyaga binini intambara yadutse hagati y'abasirikare ba Congo hamwe n'abanywanyi ba Codeco mu ntara igwiriyemwo inzahabu mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ejo ku munsi wa kabiri. Iryo tana mu mitwe ribaye kuva aho abasirikare barungikiweyo inyuma yaho abashinwa batatu baburiwe irengero nk'uko amakuru ava mu gisirikare yabivuze. Umuvugizi w'igisirikare Jules Ngongo yavuze ko abashinwa batatu hamwe n'abandi bakora muri kompanyi icukura inzahabu bashobora kuba baranyurujwe n'abarwanyi b'umuhari witwaje ibirwanisho Codeco, umwe mu mihari irenga 100 igisibije muri iyo ntara. Ibitigiri by'abishwe na nyamugigima yabaye muri Haiti byaraduze bishika kubarenga 1,941 hamwe n'abarenga 999 bakomeretse nk'uko ikigo kijejwe gukinga ibiza cyabivuze ejo ku munsi wa kabiri. Amazu arenga 60,000 yarasambutse, ayandi 76,000 arononekara mu gihe inyubakwa za leta nazo zononekaye izindi zigasambuka nk'uko ico kigo cyabivuze. Ibihumbi by'abantu ntibakigira aho bakika umusaya mu gihe kandi bahanzwe n'igihuhusi kivanze n'imvura cyataziriwe grace cyasanganguye ico gihugu. Ikigo cya Amerika gishinzwe ibiza kivuga ko bishobora gutuma imisozi isitagurika muri ico gihugu gihanzwe n'ubukene. Abatanga ifashanyo baza baratanguye kujya gufasha barimwe n'abahinga b'abanyamerika karuhariwe mu byo kurondera abaguwe ko n'ibibomoke. Izindi fashanyo zimaze gushikira Haiti zigizwe n'ibifungurwa, imiti hamwe n'amazi byavuye mu gihugu cya Mexique.
Aloyce Bigirimana, urakoze kudushikiriza aya makuru yo hirya no hino ku isi. amakuru yo mu biyaga binini mu gihe zimwe mu mvunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zibandanya gutaha hari izindi zimaze imyaka irenga 40 mu buhungiro zitararota guhunguka tewe nuko zivuga ko atamatongo zivise mu Burundi
i Tanzania barantahuye ntacyo bampaye isi Burundi ndabura homba ndabura naho ndima nzanongera ndagaruka nta kamaro rero ko kuba umukene mu gihugu cyawe ufumba umutunzi mugabo ukaba inyuma y'igihugu
iyo nimwe mu mpunzi z'abarundi bahunze igihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri leta y'igihugu cya Uganda itangaza ko ishobora kuzokwakira impunzi z'abanyafghanistan ibihumbi bibiri ibisabwe na leta zunze ubumwe za Amerika amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye Burundi abakozi bakuru bakuru munani bo mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bahagaritswe mu kazi mu kiringo cy'iminsi 15 abo bategetsi harimwo abatwara ibisata nk'icyo kumenyesha amakuru n'abandi bagirizwa amakosa arimo kudatonda ku kazi ku masaha amakuru ava mu biro by'umukuru w'igihugu avuga ko ibiro byabo vyugaye ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha bamwe muri abo gusa ntacyo barashima kuvuga kuri iyo ngingo yafashwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye idonido kuri inkuru n'umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru
Uwabonye n'amaso yiwe ibiro vy'abahanuzi bamwe bamwe kwa prezida nko kuwujejwe igisata co kumenyesha makuru w'irinyamitwe umuhanuzi mukuru Charles Nkusi ujejwe ivy'ingendo Godefroid Bizimana wahoze ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa ndenza ko nabandi yabwiye ijwi rya Amerika ko ku miryango y'ivyo biro hamanitse igipapuro canditse ko kwabo bategetsi bazogaruka ku kazi inyuma y'iminsi 15 uhereye kuri uyu wa mbere itariki 16 z'ukwezi k'umunani abandi barabwa n'ingingo nk'uko amakuru yo kwizera bivuga ni Albert Nasasagare yahora ari umukuru w'abajejwe kugendanira umukuru w'igihugu Jean-Marie Rurimirije Pascal Barandagiye yahoze ari umushikiranganji w'ubutungane na Colonel Firme Mukwaya abo bose uko ari umunani itegeko ry'umukuru w'igihugu gerekana ko ari abahanuzi mu bisata bitandukanye mu biro kwa Perezida Evariste Ndayishimiye umwe mu bari kuri urwo rutonde yabwiye ijwi rya Amerika ko intandaro y'ibihano byahawe abo bategetsi ari ugusiba canke kudatonda ku kazi ku masaha ku munsi wa gatanu heze hakiri kare mu gatondo uwo mutegetsi yiganiye ijwi rya Amerika ku muhanuzi mukuru mu bya gisivile chef de cabinet civile mu biro by'umukuru w'igihugu Gabriel Nizigama yagendeye ibiro bitandukanye byose mu ngoro y'umukuru w'igihugu yitiriwe Ntare Rushatsi iri mu gisagara ca Bujumbura amakuru ijwi rya Amerika yaronse yemeza ko Gabriel Nizigama atari yateguje abakorera muri ivyo biro ico gihe umukuru w'igihugu yari mu rugendo rw'akazi mu ntara za Gitega Mwaro Bururi n'ahandi umwe mu bahawe ivyo bihano yikeka ko umukuru w'igihugu ari we yatumye umuhanuzi mukuru mu vya gisivile kuraba ingene abakozi batandukanye bakora akazi iyo umukuru w'igihugu atari hari ibihano abo bategetsi bahawe bizorangira itariki zibiri z'ukwezi kw'icenda nk'uko itangazo Note Circulaire mu rurimi rw'Igifaransa riri ku miryango bakoreramwo ribivuga uwaribonye niko yemeje yongera ko bose bahawe urupapuro rubahana rusinywe ko n'umunyamabanga mu biro vy'umukuru w'igihugu ijwi rya Amerika ryashatse kumenya byinshi kuri iyi nkuru maze tubaza umuvugizi w'umukuru w'igihugu umufasoni Everine Butoyi yamara ntacyo yashimye kubivuga ko n'ubutumwa bwanditse yarungikiwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika ntiyabwishuye umumenyeshamakuru yari yamubajije ati hari inkuru turiko turakora yerekeye ko muri Presidency Bujumbura hoba hari abategetsi umunani harimwo n'abatwara ibisata bimwe bimwe bahagaritswe mu kazi mu kiringo cy'iminsi 15 kubera bo batatonze ku kazi ku masaha byo bari byo mubivuga kwiki murakoze twabaje ico kibazo nyene umuhanuzi mukuru ajejwe ivyo kumenyesha makuru w'irinyamitwe nawe nyene umumenyesha makuru yamubajije ikibazo nk'ico kuri ico kibazo umumenyesha makuru yamwongereye ko ati namwe bwe mwoba muri kuri urwo rutonde yamara na w'irinyamitwe nta nyishu yaduhaye uwavuganye n'ijwi rya Amerika ni Jean-Claude Karegwa ndenza ko yahoze ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu ubu yahawe ayandi mabanga uyu mu majambo make yagize ati mwiriwe ibijanye n'abakozi bo muri presidence bibazwa umuvugizi wa presidence twamubajije amakuru avuga ko nawe nyene ari kuri urwo rutonde rw'abahanywe na wati kuvyemeza canke kubihakana no baninjiye mu kazi k'umuvugizi w'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Mu ngendo zitandukanye umukuru w'igihugu hamaze iminsi ariko aragira haba mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi igitega ku mugwa mukuru wa politike n'ahandi yamariko aragabisha abakozi ba leta badakora neza akazi kabo.
Kudahana umuvyeyi nyakuri n'umuvyeyi ahana niyo muvyeyi w'ukuri. Leta idahana rero ntibari mvyeyi kandi uvyononye leta iramuhana. Ibi byose byose byerekana aho tugeze. Abari muri leta mwavyumvise kandi ntimubwe ngo nabashikiranganje gusa mvuze aho mvuze n'umwarimu n'umuganga kuko ari muri leta. Leta mvyeyi nabimenye uwariwe wese. Abarya abandi ngaha abarundi bamenyereye kuza baronona ibisaka vyimbwa havyahiye.
Umuhinga mu vya politike Libera ntibashira kandi abona ko iyo ngendo ari nziza hamwe yokomezwa kandi gakora kuri bose atankunzi. Uyu asanzwe ari no muvugizi w'umuharima pu Burundi uharanira impinduka avuga ko indongozi mu biro kwa perezida aribo bari bakwiye kubera karorero keza abandi kuko umwe ruvi bukuru ugakwira igihugu cose. Akandi karorero ka hafi aho perezida Ndayishimiye yaheruka guhana bamwe mu bakozi ba leta ku mugaragaro ni mu kwezi kwa gatandatu guheze aho yakura umuyobozi w'igisata Otraco gisuzuma kikanatanga ibyangombwa by'imiduga akaba ari naco gishinzwe imiduga ya leta. Umukuru w'igihugu yasiguye ko akomboye mu mabanga ubutwari ico gisata Albert Maniratanga kuko yari yemeye gukwiragiza amashami y'ico gisata mu ntara zitandukanye z'igihugu ariko ntibikogwe. Inyuma y'indwi zibiri akuwe amashami y'ico gisata ca Otraco yaciye kwiragizwa mu ntara zitandukanye nka Gitega. Pierre Clave Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Mu gihugu cya Uganda ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu buvuga ko bubandanya ibiganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijanye no kwakira impunzi z'Abanyafghanistan zigera ku 2000. Umenyesha makuru wacu Ignatius Bahizi ari Kampala adufitiye inkuru y'Idonido.
Amakuru yuko iki gihugu kizakira impunzi ziva muri Afghanistan yabanje gutangazwa na Minisiteri ifite impunzi mu nshingano zayo yemeza ko mu gihe gitizo impunzi ziza kuba zatangiye kugera mu gihugu. Ayo makuru yakurikiwe n'itangazo rya Minisiteri y'Ubanyi n'Amahanga rivuga ko ibiganiro bikomeje hagati y'ibihugu byombi mbere y'uko izo mpunzi zitangira kugera mu gihugu. Iri tangazo Ijwi rya Amerika rifitiye kopi rivuga ko Perezida Museveni yemeye ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko Uganda yaba yakiri zimwe mu mpunzi zifuza guhunga ubutegetsi bw'Abatalibani baherutse kwigarurira ubutegetsi muri Afghanistan. Iyi minisiteri ivuga ko Uganda ari kimwe mu bihugu Amerika yasabye kwakira izo mpunzi mu gihe cy'agateganyo. Si impunzi gusa, harimo n'abakoraga imirimo itandukanye muri Afghanistan. Iri tangazo risoza rivuga ko ibiganiro kuri icyo cyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rigikomeje. Mbere y'uko iri tangazo risohoka, uwungirije minisitiri ushinzwe impunzi mu gihugu Esther Anyakuni yari yabwiye Ijwi rya Amerika ko igihugu cyiteguye kwakira izo mpunzi kandi ko zateguriwe na hoteli zigiye gushikiramo hafi n'ikibuga cy'indege cya Entebbe. Ati ni impunzi ziri mu nzego zitandukanye, harimo abantu bakomeye bahoze bakorana na Leta ya Afghanistan n'abari basanzwe bakorana n'ibigo bitandukanye mpuzamahanga. Ntabwo twabashyira ahantu hasanzwe, twabateguriye amahoteli aho Entebbe hafi n'ikibuga cy'indege kandi na niho twashyize umwanya bagiye kwakirwamo kugira ngo basuzumwe n'abashinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu. Ubu tuvugana hari inama irimo kubera muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga irimo n'abakozi ba HR bashinzwe impunzi gusuzuma icyo kibazo, ariko twizera ko bazamara hano igihe gito cyane mbere y'uko bashakirwa ibindi bihugu byabakira. N'ubwo uyu minisitiri atatangaje isaha izo mpunzi zajaga kugerera mu gihugu, yavuze ko indege zizanye icyiciro cya mbere cy'izo mpunzi zizahagurutse ariko zagombaga kunyura mu bindi bihugu kuko hari zisigara muri ibyo bihugu bindi. Amakuru dukesha iyo minisiteri ifite impunzi mu nshingano zayo, ibigo bya leta bitandukanye birimo igishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu, igishinzwe impunzi, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga na Minisiteri y'Iby'ubuzima bafatanije na HR nibo barimo gutegura ibyo kwakira izo mpunzi. Ikindi nuko ku kibuga cy'indege cya Entebbe hashyizweho umwanya uzapimirwamo izo mpunzi ubwandu bwa COVID-19. Ati bakigera ku kibuga cy'indege barahita bakorerwa ibyangombwa bikorerwa abagenzi bose n'abashinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu. Twahateguye umwanya urimo abakozi b'iby'ubuzima baza guhita babakora ipimo kumenya abanduye COVID-19 n'abatanduye, hanyuma abanduye bashirwe mu kato mu mahoteli atandukanye n'ay'abandi baza gushirwamo. Nta n'umwe turi bwemerere kurenga kuri hoteli ngaje imbere mu gihugu kwivanga n'abaturage. Amahoteli yabo azaba arinzwe cyane. Nubwo uyu minisitiri avuga ko Uganda ifite ubushobozi bwo kwakira impunzi, hari abanyagihugu batabyakiriye neza. Ku mbuga nkoranyambaga bamwe biriwe bahererekanya ibitekerezo bavuga ko Uganda ishobora kuba igiye kwiteza abakora ibikorwa by'iterabwoba b'abatalibani bakurikiye ababarwanyaga, abandi bagasanga ari umugambi wo gushakira amahoteli yari amaze igihe adakora amasoko. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Mu Rwanda ubuyobozi bwa koperative Adarwa yabacururiza mu gakinjiro ka Gisozi babwiye Ijwi rya Amerika ko bugiye gufata ingingo zikomeye zo gukora ibishobose byose kugira ntihazosubire kuba imiriro itewe n'umuyaga nguba imaze iminsi igeramira ibikorwa by'ubucuruzi bwabo. Ni nyuma yaho mu gitondo cejo ku munsi wa kabiri hongeye kwaduka umuriro wageramiye ibikorwa by'ubucuruzi mu gakinjiro ka Gisozi. Ni inkuru dushikizwa na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Turahazwi nko mu gakinjiro ka Gisozi kari mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Abantu n'uruvunganzoka, abaturage n'abapolisi baracyashyanira kuzimya inkongi y'umuriro yibasiye ibikorwa by'ubucuruzi buhakorerwa. Ni inkongi yadutse ahagana saa mbiri n'igice za mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, nk'uko babibonye babibwiye Radio Ijwi rya Amerika. Wageze wabonaga bari bafite ibikorwa by'ubucuruzi byari byafashwe n'inkongi y'umuriro bari babuze ayo bacira nayo bamira. Bwana Francois Uwamahoro ahacururiza inzugi yabwiye Ijwi rya Amerika ko yahatakarije ibintu bifite agaciro ka miliyoni 40 z'amafaranga ku buryo atabonye ubundi bufasha bishobora kuzamugora kongera gukora ibikorwa by'ubucuruzi.
Natwe byadutunguye twatangiye akazi tubona umururu twatatse ntacyo twabashije gukuramo.
Nari mu bwishingizi se ku buryo byari byishinganye ku buryo mwavuga ngo wenda siranse izabafasha?
Oya, twateganyaga kubujyamo.
Murakurikizaho iki rero? Hari ubundi buryo bwo kugira ngo ubashe gukomeza business ibagenda?
Ngo nyine ikigiye gukurikiraho ni ukwisunganya tugatangirira kuri zeru. Niba tuzabona bagira neza cyangwa iki natwe ntacyo turamenya, cyangwa nabo bafasha bwa leta tuzabona. Ubufasha bwo kuri leta bwo buhoraho bifuza yuko yadushyikira tugakomeza ibikorwa byacu.
Inkongi y'umuriro yibasiye cyane ahari ibikorwa by'ububaji n'ahari amastoke ya za matera, ari nayo mpamvu abazimyaga bavuze ko byakunze kugorana. Bwana Tade Twagira Yezu ni umuyobozi wa koperative Adarwa y'abacururiza mu gakinjiro ka Gisozi. Mu kiganiro yaduhaye yatubwiye aho inkongi yatangiriye.
Habanje gushya ahantu hari amamatera abafundi bakoresha iyo barimo gukora akazi kabo ka buri munsi. Hari umuzigo munini cyane wa matera, kuko matera buriya haba harimo product ya essence. Ya rero niho byahereye ubundi. Uko twabyitayemo rero ndabanza nshimire polisi y'igihugu, ariko by'umwihariko nshimire ishami rya Fire Brigade kuko ryadutabaye byo bidasanzwe. Ryadutabaye kuko nyuma y'iminota itarenga 15 bari bamaze kutugeraho. Ariko nanone nkashimira n'abaturage cyane ba hano mu gakiriro ka hano. Hano hari amakoperative agera muri ane, ariko bose bikusanyirije hamwe baza kudufasha. Mu gihe polisi yari itaraza, abaturage bagerageje gukoresha amazi, bagerageza no gukoresha imicanga ku buryo batanze ibintu bitarangirika byose.
Ubuyobozi bwa koperative Adarwa butangaza ko byiburi byahiriye muri iyi nkongi bifite agaciro katari munsi ya miliyoni 300 z'amafaranga. Benshi mu bahuye n'impanuka baravuga ko batari mu bwishingizi. Uyu mubyeyi akavuga ko bagiye kwisunga amabanki bakareba ko basubira mu bucuruzi.
Oya, ubushobozi bwo leta idufashije yadufasha tukabona uko turepara byangiritse. Ubushobozi bw'umuntu agiye kwiyambaza banke, yiyambaza abaterankunga yashobora kubona kugira ngo abashe kugira icyo akora.
Igihombo ntikizagarukira ku bacuruzi gusa, kuko agakinjiro ka Gisozi gahuriramo ingeri nyinshi z'abashakisha imibereho, abana bakora imirimo y'amaboko iciriritse mu gakinjiro ka Gisozi.
Ahantu natwe byaraducanze, ahantu byaraducanze amambere agakiriro ka ruguru karahiye nako bikomeye cyane kurenza naha. N'indi minsi yagiye inyuramo nabwo hagenda hashya, none n'ubu n'ahangaha harahiye. Urumva ni ibintu natwe byatubereye amayobera.
Igihombo ukorera muri iri soko wese ni n'ubundi ngarukira mugeraho, kuko uyu munsi nta kazi gahari mu bifatika n'ubundi. nunejo bishobora ko nubundi bitagenda neza kubera ikibazo n'iki kiba cyabana
mudahise mwongera gukora ingaruka urazibona gute
ni ikibazo cyane n'ese
agatsinjuro karadutunze cyane rwose tutongeye gukora nzara yatwica rwose abashomere nkatwe
twifuza cyane nuko twabona ubufasha nyine aya matrako yakongera gukorwa kugira ngo abaturage babone akazi kabo kongera gakoresha bitabaye vuba ubu ngubu nyine nukumva yuko byabe nka cyacyo cyo kuguma mu rugo.
Ubuyobozi bwa koperative Darwa bukavuga ko bugiye gufata ingamba zikaze zo gukumiriza inkongi z'imiriro y'amashanyarazi.
Kandi abagiye ko abantu hari ibikoresho biri furazile cyane ku kintu cy'amashanyarazi ariko ikintu tugiye gukora tugiye gufata ingamba zikomeye kuko turi expose ku mashanyarazi tugiye no kugerageza kuyarwanya wenda nka bimwe tugiye gukora amashanyarazi buri muntu hano yari afite instalation ku giti cye ariko tugiye gukora ibishoboka byose none tugere instalation imwe muri rusange kugira ngo tugabanye izo nkongi za hato na hato.
Hari ku nshuro ya gatatu aka gakinjiro ka gisozi kibasiwe n'inkongi y'umuriro w'amashanyarazi abantu bagakomeza gukeka ko ziterwa n'insinga z'amashanyarazi ziba zidatunganije neza uko bikwiye. Duteguriye inkuru polisi ntiyari yakadutangarije impamvu nyamukuru ifatwa nka nyirabayazana w'iyi mpanuka n'agaciro k'ibyahiriyemo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera ntiyitabye telefone ngendanwa twamuhamagayeho. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric. Mu gihe zimwe mu mpunzi z'Abarundi zo mu ikambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zibandanya gutaha, hari izindi zimaze imyaka irenga 40 mu buhungiro zitarota gutahuka bitewe n'uko zivuga ko atamatongo zifise mu Burundi. Inkuru y'umumenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Rusenda.
Ndindesro numwe muri izi mpunzi zimaze igihe kirekire mu buhungiro twamusanze muri village ya gatandatu iri mu nkambi ya Rusenda ari kumwe n'umugore we n'abana be batatu bari gufungura ubugari bw'imyumbati n'isamaki yokeje. Adusobanura uburyo amaze imyaka irenga 42 mu buzima bw'ubuhunzi.
Jewe nahunje kuva 72 bamunganye ndi umwana bonshikira ahantu biti Kenya muri Zaire hanyuma muri 96 bacatera intambara ino muri Zaire duca duhungira Tanzania. Dungi Tanzania nabaye mu ikambi y'umuyobozi barayifuta bamaze kuyivuta twimukiye mutabira muri 2012 batabafuta makambi yose muri Tanzania duca tuba oblige kusubira Burundi aho habereye ibintu by'imigumuko muri 2015 niko gucanongera ngaruka muri Kongo.
Aha muri ingambi harundi mugabo witwa Nikora Ndwanyi uri mu kigero cy'imyaka 50 y'amavuko aba muri village y'icyenda nawo maze imyaka irenga 42 mu buhungiro. Ntakozwa gahunda izindi mpunzi zirimo yo guhunguka kuko ntawazayitira mu gihugu cy'u Burundi.
I Tanzania barantahuye ntacyo bampaye isi Burundi ndaburahomba ndabura naho ndima ntanongenda garuka ntakamaro rero ko kuba umukene mu gihugu cyawe ufuba umutunzi mugabo ukaba inyuma y'igihugu ntamatongo ntaninzu ntanikintu nakimwe mfiseyo. Nukubwa naho narimbaye narimpanze nta data mfise nta mama mfise ntanikintu nakimwe twe turabantu wasere kuva imbere y'igihe gusikana ya ma gitoze ngire twobivuga kuko ntatse tubona naho bavuga ngo tugende ntakosikira mu bisanzwe.
Nizigimana Francine nabashimangira yuko baramutse bamuhunguye adafite aho yahitira mu Burundi kuko imyaka hafi ya yose y'ubuzima bwe yayimaze mu buhungiro usibye imyaka 2 yabaye mu Burundi.
Mushimamo wacu no mu buhungiro namaze imyaka 15 mu buhungiro none ubu mbaye imyaka 6 uyugirandwe ndi mu buhungiro mu Burundi naha amazi imyaka 2 umva nduwo mu buhungiro
mbese mu gihe abandi bari gutahuka wowe ntubitega
nani cyumviro cyahariye
kubera
ta ofise no shikira n'abana nzashikira kuri commune ndicare kuri commune nibishoboka bace bakubwira ati genda ugende mubi wanyu nawe mubi wacu nkubu nta n'umuntu numwe papa yapfiriye yapfuye 72 mama apfira aho muri Kenya aho hepfo none wumva nzahejewe yuwe ni rero niwe dawe niwe mawe niwe arimo byose.
Izi mpunzi z'Abarundi zahunze ahanini mu mwaka w'1972 zisanga ubuzima bwo gusazira mu buhungiro atari bwiza kuko hari uburenganzira bwazo butubahirizwa.
Turasuzugurwa nk'ubu hariho sisteme bavuga ngo indenga ugasuhura abantu ntibari ku burongo turibwa nk'uko bategetswe kuturonka abantu nk'abarimyi bakabura aho barima abantu bagiye ku ishuri bakabura naho bakora ubuzi ugahura basaza uko nyene n'amashuri biza akabapfa kuko nyene bityo nazibagira naboneye mu buhungiro ni kutagira umwidegembyo uhagije nk'umwanegihugu
abantu barafatwa bagafungwa bazira kuko batavuga muri ico gihugu ntibashobora kwisanzura ngo baze mu maprovinsi barondera ibyo nk'ubucuruzi
samu ngambi ya rusenda honye nari impunzi zo muri 72 zidakozwa gutahuka mu gihugu cy'u Burundi bitewe nuko nta matongo zifite izindi zitanahazi ahubwo harimo izindi mpunzi z'abarundi zirahitwa Kenya Kaboke Mboko ndetse na Swima zidakozwa gutaha mu gihugu cy'u Burundi imibare itangwa na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ivuga yuko mu sekiteri ya Tanganyika yonyine hari impunzi zibanze y'inkambi zirenga 400 Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika mu rusenda w'umutara kivuye
tugushimire Vedaste mu Burundi amashyirahamwe 2911 yahawe ingurane n'ikigega cy'iterambere ry'amakomine Phonic yungutse kugera ku bica 62% mu kiringo cy'umwaka amaze akora byashikirizwe n'ubutwari icyo kigega hari mu nama yo kuraba uko ayo mashyirahamwe akora inyuma y'umwaka ashinzwe yahuje umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu na baburamatari inguru dushikirizwa na Desire Hatungimana
Mucegeranyo cyashikirijwe na Nitunga Severien arongoye Phonique yerekanye ko muri rusangi aya mashyirahamwe yishinze guteza imbere umunyagihugu mu burimyi no mu bworozi agahingura n'umwimbu wabonetse yakoze neza yatanze akarorero ku ishyirahamwe ryavuye kuri miliyoni 10 rishika kuri miliyoni 80 mu kiringo cy'umwaka umwe Nitunga akamenyesha ko ari byo gushima
iri hangiro leta mbyo leta nkozi yari ifise byabaye impamo kuberako imiliyoni 10 zatanzwe kuri buri koperative uno munsi zaratanze umusaruro udasanzwe mwabonye ko ku rugero rwa 62% amakoperative yashowe kuronka umusaruro akunguka akarenza za miliyoni 10 mukabona ko mu bisanzwe urabye gose umugambi wa leta washitswe ko mu byo budasanzwe aho nk'intara ya Kirundo yaho rifite ikibazo cy'imfungurwa uno munsi bari ko bararondera ingene bogurisha umusesekara bafise
warongoye Phonique aramenyesha ariko ko hari namashira hamwe yahomvye ayo nayo yamenyesheje ko batazoyaheba ahubwo bagiye kuyaha bahinga bayanagure
tugiye kuzana kugira ngo imiti ikore ikoranye abahinga ba Phonique mu by'ubutunzi no mu byo kurondera ama projet ajana mu iterambere tuzotubeze tubikore abaraba ibyo gutunganya amakoperative kugira ngo abashe gutunganywa neza aronke n'uburongozi bwiza bikoreke abaraba ibyo kuba hafi amakoperative kugira ngo akorere neza muri politique ya decentralisation bimeze neza navyo bishikweko hanyuma abari mu buhinga butandukanye nk'aba izabu agikritire n'abandi bafashe cyane mu gutanga ingamba n'imigambi yotuma amakoperative arimira ahantu imbuto zishoboka cyangwa ibitungwa bishobora kubaho neza
ndori cima Jean Marie Vianney umwigisha wa kaminuza mu gisata cy'ubutunzi amenyesha ko imbere yo gutanga aya mafaranga leta ibikwiye guhera kunyigisho kugira abantu binjire mu bintu bazi icyo bashaka
leta rero yategerezwa kusigurira abo bazokoreramwo hari abantu barafise ukundi migenzo ngira ngo abarundi ukuntu tumeze ukumva ko mengi ibintu leta yazanye ntibizohomba kuma naho byohomba leta hari abantu n'abavuga iyo mugani ngo leta ntihomba bakira ko leta ari bonyine leta rero yobanze gatanga n'inyigisho ikamenya kikamenyesha bene gihugu ko namba n'ingorane yaje izorihwa namba naho ibari leta ibifata mu mugongo igasuga bajye bazobikoreramwo ko bategeza gukora nk'urudandazwa nyine rutegeza kuri hikori cyangwa rukari mugabo rutegeza kwibuka ko bazosubiza ingurane basavye
kuri izo ngorane zagiye ziribonekeza mu mashyirahamwe amwamwe gushikaho ahomba umushikiranganji w'intwara hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca yatanze impanuro
ubo ni wiwe mu ntara byaragoranye ntacarikirana ngo tubiri tuvurana ubupfu aca agenda araba handi byagenze neza yegere mugenzi we buramatari musantere imitumba yiwe byagoranye yegere musantere byagenze neza icabona atabona neza ntagira amakenga kukibwira mugenzi we kugira muzuze
umushikiranganji Ndirakobuca yasavye baburamatari kuva mu biro bakaja ku kivi kugira abahimiriza bo barongoye kwitabira ibikorwa by'iterambere muri iyo nama kandi umushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu yamenyesheje ko abandurikiza cha COVID-19 baguma biyongera ariko ko bashima Imana kubona atabo kiriko kirica yasavye baburamatari kubandanya abahimiriza abo barongoye kwikingira mu bijanye n'umutekano naho babura matari bose bemeje ko intara barongoye muri rusangi zitekanye kiretse hamwe hamwe nko mu gisagara cha Bujumbura havugwa abanywa ibiyayura mutwe bigatuma bahungabanya umutekano waho baherereye. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti banywanyi naha aya makuru yakakanyagarukiye mugira umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe.